muri uyu mwanya turakira umuhuza w'abarundi umupfasoni Aimé Laurentine Kanyana ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Ego murakoze.
Nimubwire abarundi kimwe n'abandi banyafurika babumva muri kano kanya inshingano zanyu nk'umuhuza n'izihe.
Urakoze cyane. Umuhuza w'abarundi n'ukwego kwigenga ariko w'igihugu rujejwe guhuza abenegihugu n'inzego zitandukanye za leta, no kuvuga abenegihugu b'abarundi bangaha mu Burundi n'abanyamahanga cyane n'abandi b'abanyamahanga bari mu bindi bihugu, abarundi bari mu bindi bihugu cyangwa abanyamahanga bo mu bindi bihugu bakeneye gushyikira inzego za leta kugira ngo bagire icyo bakibakije iyo bitaboroheye kuzishyikira. Turajejwe kandi no gukinga amatati hagati yabo bene gihugu canke abo banyamahanga baba mu Burundi canke bari hanze, mu kugerageza kuraba ibibazo bitandukanye biba bishobora gushika tubona, tukagerageza tugahakirikara kugira ngo bitoreke umuti canke tukigisha abene gihugu ingene bakwiye kubyifatamo kugira ngo ntihavyuke amatati hagati yabo n'inzego za leta. Novuga rero ko ari urwego ufise akamaro kaniniya cyane mu gihugu, kuko bituma igihugu cyacu kugiramo amahoro n'umutekano, abene gihugu bagashobora gushikira inzego zijejwe ibicata bitandukanye bitagoranye, bakucu bagaca bakora bagateza imbere igihugu.
None ni wowe muhuza wa mbere w'umupfasoni wagenwe n'ubuyobozi bw'u Burundi, umwanya muwukoresha gute ngo muteze imbere abarundi kazi?
Uyu mwanya turawukoresha nyine kugira ngo duteze imbere umurundi kazi, na cyane cyane mu kugerageza kurwanira agateka ku mukenyezi uwo ari we wese ahari, agateka kiwe kubahirizwe, ashobore kandi no gushikira ibikenewe byose kugira ngo nawe ashobore kujya mu iterambere. Turabigisha rero kenshi uko bakwifata kugira ngo bashobore kuja vyukuri muri iryo terambere, kuko murazi ko inzitizi kugira umukenyezi ashobore kuja mu iterambere vyukuri zishobora rimwe rimwe zihaba, ariko tukabereka ikindi bobyifatamo kugira ngo bashobore gukuraho izo nzitizi zose. Bagomba rero turabigisha rero kumenya igihe tugezemo igihe cy'iterambere, igihe umukenyezi atokama ariko aridoga gusa ngo ngo yarakinyijwe ngo ari nyuma ngo ntafite agateka nk'ako umushinga nta, kuko uno munsi umukenyezi w'umurundi kazi nta na hamwe yimiriwe, nta na hamwe atoshika mu gihe abishatse kandi mu gihe afite ubushobozi. Rero turabereka yuko tugeze mu gihe ari ukwerekana icyo dushoboye cyane cyane gusumba kuguma tuvuga ngo ntibadutabara agateka kacu karakinyijwe, kuko amashuri twese turugururwe kwiga, amashuri yose twifuza n'ibisata byose twifuza, kandi wabyita ukabimenya akazi abashingarahe bakora n'umukenyezi ushobora kugakora. Hanyuma kandi turanabereka ibikenewe kugira ngo bashobore kuja mu iterambere ivyo ari vyo. Murabona yuko bikenewe nyene ko abakenyezi biga bakatera imbere bakagira ubwenge bakagira ubumenyi, bakaronka uburyo bwo gukora, kubona ko amabanki yaruguruye nta mukenyezi n'umwe abujijwe kuja muri banki. Hariho na banki y'abakenyezi ngaha i Burundi, umva yuko leta ntabwo itakoze kugira ngo itange ibyangombwa, andi mabanki nayo nyine arakira abakenyezi, ariko tugasaba abakenyezi ko baba abantu bafise ingeso nziza zituma imigambi ariko birakora itokononekara kubera ko batabyifashemo neza. Turabahamagarira kandi no gukorera hamwe mu makoperative, mu masosiyete komersiyale atandukanye, tukabahamagarira n'ikintu cyo kubyara kurugero kugira ngo bashobore kwitunganya neza, bakore ibikorwa atabifashe byinshi bafise.
Mu Burundi havugwa impunzi zigera ku 260,000 z'Abarundi ziri hanze y'igihugu, hari abataha hari abifuza gutaha, ariko uwo mubare n'uwo Abarundi bakiri hanze. Nkamwe muhuza gute impunzi z'Abarundi n'ubutegetsi bw'u Burundi?
Kurakoze cyane. Twebwe mu bisanzwe cyuko turabyihweza turabona ko urabona ko leta y'u Burundi yagize ati impunzi nizitahe Burundi n'amahoro. rero impunzi zigwa zitaha ku munsi turaronka barundi bataha abandi nabo bagifise akangonongono iyo batwituye turabakira tukabafasha tukaheza aricyo bakeneye kubaza inzego za leta kibabakiye tukakibabariza hanyuma rero bagataha neza n'amahoro bagashika banashyitse ari ufite ikibazo gitandukanye akaza kidushyikiriza nacyo nyine iyo bitoroshye ko agishyikiriza tukamufasha kugishyikiriza kugira ngo ashike yiyumva ko ashyitse muhira ashyitse mu rugo iwabo.
Ndagira ngo noneho tuvuge ku kibazo cy'abigisha umuhuza w'abarundi mpere ku kibazo kiraje ishinga bamwe mu bigisha bavuga ko bakorera kure y'imiryango yabo ugasanga umugabo arakorera Bujumbura umugore arakorera muri Karusi icyo kibazo mwebwe mukibona gute mukibonera umuti gute nuhe muti mukivugutira
mu bisanzwe ibijyanye n'abigisha bakora mu ntara zitandukanye mu burere butandukanye jewe nuvuga ngo bishyitse umugore n'umugabo ntibaba bakorera hamwe bagomba kuraba bo nyine bakitunganya nk'umuryango aho boshobora guhurira kugira ngo bashobore kubana ni kuvuga yuko ivyo rero babanje kwitunganya baraheza bakabisaba umushikiranganje akaraba ko bikwiye ko icyo kibanza kihari kuko i Bujumbura turazi yuko hakunda abantu benshi barakunda mu miji ugasanga rero abantu bose bifuza gukorera mu gisagara naho ugasanga haruzuye mugabo hariya mu ntara hagati ataba bigisha bariyo rero nawe ushyire mu kibanza cya leta iyo abantu bagiye kwikwa ahantu hamwe hakaba handi hataronka abigisha je rero icyo nama mpanura abo bigisha cyangwa nabo ngene babigeje muri leta nuko byukuri icyambere twaraba n'ineza y'urwaruka cyuko turafasha ntagire intara ntagire akarere kabaho katagira abigisha kuko mu gihugu cyacu hose hari amahoro n'umutekano kandi ubuzima burashoboka abantu rero mu gisagara huzuye kuja kuba hagati mu ntara ntacyo byobatwara jewe ndiko ndakuvugisha natanguye kwigisha ruguru mu ntara kandi narateje ndabarundaje Bujumbura byumvikana ko hariho kameremere k'abarundi twari twaramenyereye ngo tutagiye mu bisagara ngo ntituzotera imbere cyane cyane mbere ruguru mu misozi hari ubuzima gusumba
ariko abarimu bavuga yuko bahembwa intica ntikize bahembwa amafaranga make icyo kibazo cyo muracyihweza
cyo kuvuga guhembwa intica ntikize nabyo nibaza ko igihugu cyose kibaho bivanye n'ingene gisanzwe kifashe n'ibyo gifise jewe ndibaza ko hamwe igihugu cyacu twese duhagurukiye imwe tugakora tukigisha abo bana bagatera imbere bakatangura gukora ibintu bikomeye cyane mu gihugu kigatera imbere n'umwigisha yotera imbere cyo kimwe nabo kuko uburyo buca buboneka ariko rero nibaza ko tugiye kuyumvira yuko duhanze amaso leta ngo niduze imishahara na tutadugije umwimbu nibaza ko bizohava bitugora bishoboka bihari si bibaza ko leta yovyima abarimu yobibaha kuko nibo barera bararera barakora ibikora inka kweri nka kurya n'umuganga arara kwa muganga nka kurya n'umucamanza aguma ku kazi nka kurya ku uwo ari we wese akora akazi bose twese twotera imbere rimwe ahubwo ubuye icyo duhamagarirwa abarundi twese ni ukujya ku kivi tuduze umwimbu hamare twaheza kuwuduza duce dusaba leta tuti muri wa mwimbu twaro daba akatubereye ikitubereye nk'akarusho jewe nibyo mbona
mupfasoni Emeluhantine Kanyana umuhuza w'abarundi amakuru dufite kuri icyo kibazo cy'abarimu n'imishahara yabo aravuga ko abagera ku 1400 batahembwe muri uku kwezi gushize kwa mbere bikaba bikekwa ko bashobora kuba bari ku rutonde rwa magendo ayo makuru yari yabageraho
ego ayo makuru twarayumvise ariko twanditse ko gushikiranganje yabyitwararitse cyane acha aratuma intumwa zigenda kuraba ko byukuri abo bantu babaho numva ko ari ikintu cyiza cyane kuba barabyikeje hanyuma rero bagakibajya kubiraba neza ko ari byo murumva ko ari byiza
mwigeze kuyobora ubushikiranganje bw'ubutungane nimumbwire ubutungane bukorana gute n'ibiro by'umuhuza
ubutungane n'ibiro by'umuhuza birakorana kubera ko umuhuza abene igihugu baramwicura cyane bafise ibibazo nabyo nyine bijyanye n'ubutungane rimwe rimwe muri icyo gihe rero turaheza tukaca twumvira icyo kibazo cyabo tukumviriza ngebyagiye biragenda dusanze ari ibintu by'ukuri bikeneye yuko bagira icyo babikoze ko mu butungane tukaheza tukaca tubarungikira tukabamenyesha ko hariho umwenegihugu ariko arabidogera kugira ngo bashobore gukosora abariko baramugora cyangwa batamukoreye neza
mupfasoni Aime Laurentine Kanyana umuhuza w'Abarundi ndabashimiye cyane kubw'aka kanya mwahaye ijwi rya Amerika
yakoze cyane namwe